naho abanyoro barenga ibihumbi bibiri arekuwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku bigongo cy'umukuru w'igihugu mabohero atandukanye yacibonekeza ibitigiri by'umurengera hisunzwe abanyororo yaragenewe kwakira umugabo w'amahoro mu nama nshingamateka urabe ibibazo by'ubutumwa yari afite akazi na muntu waragendeye amabohero atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi kugerekeza mirongo irindwi ukwezi kwa kabiri gushyika itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu hari mu ntumbero yo kuraba ashyirwa mu gihe kigongo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rigeze ikiganiro umugabo ashyize ahabona kuri uyu wa kabiri mu nama nshingamateka cyerekana ko basanze icyo kigongwe atakarusho kanini cyazanye mu mabohero. Felix Niragira ni mukuru w'uwo mugwi.
Abashingamateka barabonye ko atakarusho gashemeye iryo tegeko ryazaniye abafungwa ku bijyanye n'igabanuka ry'ibitigiri biri mu mabohero. Biraboneka rero ko abafunzwe bari mu mabohero ari umurengera nk'uko abayobozi bayo babivuga. Nkurikizi z'ibyo ni uko bica bigora mu kubatunganiriza ukubaho kwabo kwa minsi yose.
Nk'akarorero kimwe kuri rya mpinga y'imishahara yacu Bujumbura niyo iza ku isonga mu bwinshi bw'abanyororo. Mu gihe hari hagenewe abanyororo magana umunani igihe abashingamateka bahagendera hari hafungiwe abantu ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo ibiri n'umwe. Ibohero rikuru ryo mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'igihugu cy'u Burundi riza ubwira kabiri. Mu gihe ryari rigenewe abanyororo magana ane abashingamateka basanze hafungiwe abantu igihumbi ijana na batanu. Naho biri uko mu ntara ya Rutana ibohero ryaho rifite abanyororo bari munsi y'abo ryari rigenewe. Aho ni mu gihe abo bashingamateka basanze hafungiwe abantu amajana mirongo itatu na batanu mu gihe hari hagenewe amajana atatu. Umugwi w'abashingamateka bagendeye amabohero bashyikirije n'icyo cyegeranyo icokorwa mu ntumbero yo gutezurira amabohero
kugwiza no gushyira mu ngiro bya bihano by'ibikorwa nyunguragihugu mu kibanza cyo gufunga aho hose amategeko abitegekanya.
Umushyiranganji w'ubutungane ne Laurentine Kanyana yari mu nama nshingamateka igihe icyo cyegeranyo kirashyikirizwa. Bamwe mu bashingamateka baronse akajya kubaza ibibazo. Bamwe muri bo bagarutse kuri ibyo bihano nyunguragihugu byosubira umunyororo. Umushingamateka Mama Karego
nagomba ndababaze nyakubaha mushyikiranganji iri tegeko riramaze imizi bitewe ku igikumunanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mwoba mumaze kugira urwo rutonde rw'ibyo bikorwa kugira ngo iryo tegeko rishobore kujya mu ngiro atangorane gutyo abarishyira mu ngiro bamenye bati ubu yari guhanwa n'umunyororo mugabo akwiye gukora igikorwa ikigi ku nyungu y'igihugu.
Emmanuel Laurentine Kanyana yishyuye ko ibyo bihano nyunguragihugu bitoroshe gushyira mu ngiro muri ano mango.
Biro bigasaba inyigisho zidasanzwe kuko nitwaza kujya kupfa kubigira tuzabanza dutanga icyo twagomba gucyita kidacyiza nk'uko twabyifuza. Hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane muri ati karantagira akaranga mu muzinga ugasanga abenshi ngo njyewe mva mu Cibitoke ngomba muri Bujumbura rirare ngomba mu Muyinga ibururi hehe haracyakenewe ibyo bintu byo kumenya ingene tuzabishyira n'aho baba n'ingene tubakurikirana kugira ngo uwo muntu wamucira icyo gihano azashobore kugikora. Naho ahandi hoho uzakimucira ejo ashaka guhindura akaranga mubije kuba mu yindi ntara ibyo bikorwa ntigera atoza kubikora. Bisaba rero ubyitegura idasanzwe.
Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi cumi n'indwi mu bihe bamwe bamwe haribonekeje ubukene bw'ifungurwa aho mbere bavuga ko igihugu cy'u Burundi mu ntara umwonge ubwo bukene bw'ifungurwa bwatumye haba igeregere y'abanyororo i Bujumbura. Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.